turabara mukije bakunzi badususuruke kuri radio ijwi rya Amerika. Kaze muri uno mwanya mwiza w'umuziki na Neri Mwiza. Tariki 8 ukwezi kwa gatatu ni tariki amakungu ahimbaza umunsi mpuza makungu wahariwe umukenyezi. Ariko cyane cyane na kanya ko gusubira kwibusanya agaciro umukenyezi afise mu buzima bw'urugo eka n'ubuzima bw'igihugu. Itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu ni umunsi wo guhimiriza ngo agateka k'abakenyezi kubahirizwe. Bakunze badususuruke uruhara rw'abakenyezi n'intangere mu buzima bw'abantu bamutazira mutima w'urugo yaba umuvyeyi canke ataronsa amahirwe yo kwibungenga agacira afise nikirengagizwa. Umuririmvyi w'umubirigi Frank Michael niwe yaririmvye ngo toutes les femmes sont belles canke ngo abakenyezi bose ni beza. Kibeza gusa ku mubiri ni beza ku mutima no mu mibereho. Dukundire dusubire tubibutse agaciro k'umukenyezi biciye mu ndirimbo n'imbyino z'ikirundi. Gumana natwe.
Umukenyezi umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango.
Ugo n'uruvino umukenyezi w'umwizigirwa gumugwe ndanga karangagira amahoro. Umunsi nk'uyu duhimbaza umunsi mukuru wo guharanira agateka k'abakenyezi ngaya amajyamba twibutse cy'umukenyezi ari mu muryango. Musenyeri Justin Baransa nanikiye ari kumwe na Orchestre National mu Burundi barahayagije umukenyezi no ngaha barabere ku mukenyezi mu rugo icamaze.
Girenda yuwo mukenyezi ariwe munyakiro
kuyagwa erega ijambo ry'umutwe n'ubu iriguma ari umukenyezi club ihunja bati mbe uyo ninde numwe yavyuka agashariza ku ruhimbi agakungira ivyansi agatabira itongo araseruka mu makungu.
Okay.
mucura rangisho kama umugwindanga karanga iningiti band barahayagiza umukenyezi bati yama nubutore nubutwari agahorwa nubwira nubwitonzi
Adindukumu kwenzi atuvitumu kanda agenda undi shamba agani kivi arabi chori renza icho tungu mujango mawe
Suruke turiko tubumvisha imbyino n'indirimbo z'ikirundi zihayagiza umukenyezi ngiri irindi gitiranwa ry'umukenyezi umukenyezi ngo ni ishure ry'ubuzima uwo numugwi abagendera buntu Amerika. Ikiganiro ni dususuruke. Turiko duhayagiza umukenyezi biciye mu mvino n'indirimbo z'ikirundi. Umukenyezi mu Burundi ni ngira kamaro. Nirindi gitiranwa ry'umukenyezi. Umvirize umuhisi Musoni Evariste na Mupenda bahoze muri Orchestre National baturirimbira ngo umukenyezi mu Burundi. bakunzi badusuruke iyo turiko turavuga umukenyezi hari benshi bamugereranya n'umuzeyi koko umukenyezi arashobora guteka akavyara gaheka akitwa umuvyeyi ayo mahigwe si bose bayagira abakenyezi bataronse kibondo nibaca bata akaranga mutima k'abakenyezi sabo gukumira mu miryango umufaso ni Denise Bucumi inkuru nziza umutamukanye wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi aratwibutsa hano ko umukenyezi arengeye ubuvyeyi muri no ndirimbo yise More Than a Mother bisigura arengeye umuvyeyi arahimiriza kudakumira abakenyezi bataronse kibondo agasaba abafasha babo gushigikira kuko kutavyara bitara umukenyezi gusa ndiriza More Than a Mother ni Denise Bucumi inkuru nziza
Fertility doesn't just affect a woman only. Fertility is a shared responsibility. Men, support your wives. Be stronger together. Infertility is not a stigma.
Umuririmbyi w'umurundi Andy Mwag yarahayagije umukenyezi mu rurimi rw'igifaransa femme africaine femme multitâche tendresse douceur compassion tenacité persévérance endurance ati mukenyezi munyafrika maboko igihumbi bwitonzi munyakigongwe akagumye bagumako Livio ibirango mu kiri
From North from Africa Elle parlait elle multitâche Tendresse douceur compassion douceur infernale ténacité persévérance et endurance
twibutsa ko iteka umukenyezi atwara mu rugo agiye kubaka arikura mu ndero yahawe akiri muto muri runo ruvino bagira bati sagusagambe warakuze witonda ni wakuze wishima bose barakuyaga kubeza inyambo bati kubeza inyambo canke abeza barizwe neza barasabwa inyambo
Sagusagambe warakuze witonda ni wakuze wishima bose barakuyaga
Mukunzi badusuruke Afrika Novango twaganiriye na sogokuru twaganiriye na nyogokuru umurundi kazi nuwo gusaba umurundi kazi nuwo gukuya umurundi kazi nuwo gusasa umurundi kazi nuwo gusya nuwo kuvoma ekanamba sivyo gusa gujari magera vyarageruye umurundi kaza maze byinshi umviriza
Paganiriye na sogokuru, paganiriye na nyogokuru, numurundi kazi nuwo gusaba, numurundi kazi nuwo gukuya, numurundi kazi nuwo gusasa, numurundi kazi nuwo gusya nuwo kuvoma. Niyibambe we sogokuru, niyibambe we nyogokuru, niyibambe we sije gusa. Arriva la carne di bimbo, arriva la guizzo mingo, arrivi sarà pura la te, arra se uccidi di bugu, arra re de surugo di tiba. Tiago Nina genzu mugongo rugamba ruteye Nuwo gusaba mu Burundi kandi nuwo gukuya mu Burundi kandi nuwo gusasa mu Burundi kandi nuwo gusasa
Umurundi kazi ni kirumara ni maboko igihumbi ni mutima w'urugo ni shure ry'ubuzima ni ndagenze umugongo rugamba ruteye twifuriza abakenyezi bose kugendera izo ngeso nziza zose bahayagiza mu mbyino abababona bose babavome ko ibyiza twese hamwe duharanire ko agateka k'abakenyezi kubahirizwa iradijwe rya Amerika na Neli Mwiza twabifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi mwese
Ninagenzu mugongo rugamba rute